VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa kane itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese.
Hari hama matri 102 yahiye, ibitanda 64, bimwe biri spepose na zone zahiye, ama toiture ya dortoir ruhande rumwe rwarahiye, urundi nago guziye kubisengesenge by'iminyota, ama hakabaho imiryango ibiri yahiye, maze n'iyindi itatu yabaye defonse.
Uwo ni Pierre Claver niyo nizigiye, umuyobozi w'ishure ryisumbuye ry'imyuga ETS Kamenge, avuga ku vyononekaye bitari bike vyaturiwe n'umuriro waraye wadutse kuri iryo shure arongoye. Ni mu kanya gato kandi tugiye kubashikiriza inkuru zerekeye abarundi n'abanyarwanda babandanya gusubizwa mu bihugu vyabo ku mvo z'uko batagira ibibaranga. Mutugume hafi. Muri komine ya Kigamba mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi hari abanyarwanda bariko barirukanwa n'igipolisi ku butaka bw'u Burundi. Mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza rw'abantu bamenyesha ko abo banyarwanda birukanwa kuko batagira ibibaranga bikwiye. Ababanyi babo banyarwanda batangazwa n'ivyo bikogwa mu gihe bamwe muri abo banyarwanda ari abakozi ba leta y'u Burundi. Abo babanyi babo bakibaza uko leta yokoresha kandi kanahemba abantu batazwe. Inkuru ya Fidel d'Antoine Sabimana.
Abanyarwanda batatu bafashwe gacha birukanwa ku gataka ku Burundi ni Safari Pierre Celestin, Ugira Chef Jatanaze hamwe na Ngenzi Alfred. Bose bafatiwe muri komine ya Kigambiri mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Abo bose ko ari batatu nabagabo bafite imiryango aho nyene Kigamba kandi naho bavukiye. Amakuru duhabwa n'imiryango yabo, Safari Pierre Celestin yafatiwe ku murimo wiwe ahasanzwe yigisha ku ishuri shingiro riri ahitwa ku Ngoma muri komine ya Kigamba. Uwundi mwigisha azwi ku izina rya Ugira Shebuja Atanaze nawe akaba yafatiwe ahitwa Ibugenda Joro, nawe ni umwigisha yigisha ku ishuri shingiro riri aho nyene Ibugenda Joro. Ugira Shebuja Atanaze asanzwe yubakanye n'umukenyezi w'umurundikazi Ngenzi Alfred, akora akazi ko kudandaza akaba atunze n'inka nyinshi. Yafatiwe ku mugwa mukuru wa komine Kigamba. Bose ko ari batatu baciye batwagwa n'igipolisi mu gashoka komisariya y'igipolisi mu Cankuzo. Jane Mukakarangwa, umukenyezi wa Ngenzi Alfred, n'amarira mu maso yagize ica bwira ijwi rya Amerika muri make.
Urumva batwumvise bamutelefona macambwira ngo niyitabe hiyo rugo racarita hama yaragiye ntiyagarutse. Twararindiye kataha turamubura, twaciye twumva ko bamutwaye mu Cankuzo mu gitondo.
Bakubwiye ko bamwagiritse iki?
Twe nta kintu na kimwe yigeze namva avuga na kimwe bamubwira. None umva ikibazo tuyoza kukigira kubera yuko none umuntu agiye ntagaruke, kumva yuko baciye bamutora bavuga ngo baramutahanye kandi tutazi batatubwiye igituma.
Umurundikazi w'umubanyi wa Mukakarangwa atashatse ko izina ryiwe rimenyekana, yatubwiye uko bari babanye n'abo banyarwanda.
Twe tubanye neza nta kibi cya turarahuranira, turarwaye, turamurwaza, nta ngorane twari dufitanye.
Naho Imana Maria Rose arongoye komine ya Kigamba, twamusanze kubira hakorera kugira ngo agire icavuze ku vyabo banyarwanda bari ko barirukanwa mu ikomine arongoye. Yatubwiye ko atamwanya afise. Umwe mu bari mu nama mpanuzwa jambo ya komine Kigamba yatubwiye ko ubutegetsi bwa komine ataruhara rufise mu ifatwa ryabo banyarwanda, ahubwo byobazwe igipolisi. Mu gipolisi kijeje uruja n'uruza rw'abantu muri komisariya ya Cankuzo ari naco cabafashe, bavuga ko bafashwe kuko badakwije ivyangombwa. Bamenyesha ko abo banyarwanda batatu baciye batwagwa muri komisariya ya Kirundo imbere yo gushikanwa ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura u Burundi n'u Rwanda. Mwomenya yuko imiryango y'abo banyarwanda batatu yasigaye muri komine ya Kigamba. Amakuru ava muri komisariya y'igipolisi mu Kirundo amenyesha ko ku munsi w'ejo kuri uno wa gatatu ari bo bashikana ku mupaka wa Gasenyi Nemba kugira ngo binjizwe mu gihugu cy'u Rwanda. Igitangaza benshi mu babanyi n'abakorana n'abo banyarwanda ni ukuntu uno munsi bofatwa nk'abatazwi na leta, mu gihe muri abo harimo abakozi ba leta basanzwe bahembwa na leta. Bakibaza ukuntu boba bazwi mu bushikiranganji bw'akazi ata amadosiye bafiseyo. Mu kugira ngo ayo madosiye aboneke hasabwa ivyangombwa. Tubibutse ko muri abo banyarwanda basekuru babo baje mu Burundi mu mwaka w'igihumbi 1969 bahunze intambara bavuga ko ariyo kuri Kayibanda. amakomine ya Kigamba na Misha yo mu ntara ya Cankuzo niyo yakiriye izo mpunzi ku bwinshi zari ziganziwe nawo mu bwoko bw'abatutsi. Komine ya Mishiha izo ubwa mbere kuko yari ifise ibigwati 66 byiganziwe nabo banyarwanda. Inyuma yaho FPL ifatiye u Rwanda, abenshi muri abo banyarwanda baratashe basubira mu Rwanda, ariko hari n'abasigaye. Abo basigaye usanga ari abafise ubuzi bwa leta canke abakora urudandazwa, ndetse n'abafise abagore b'abarundikazi. Muri abo basigaye niho harimwe abariko barirukanwa ngo basubizwe mu Rwanda. Ikigamba mu ntara ya Cankuzo, Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidel Antoine Sabimana. Abarundi nabo nyene babandanye kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu wa gatatu hirukanywe abagera kuri 11 baturutse muri komine ya Bugabira mu Burundi, baciye mu ruzi Akanyaru rugabura u Burundi n'u Rwanda. Aba bafasha kujabuka ibarabara ry'amazi bacamwo mu kiyaya cya Kanyaru babwijwe rya Amerika ko bari biteze n'abandi bashika ku muhingamo w'uyu wa kane. Aba banyagihugu bafasha abirukanywe kujabuka, batumenyesheje ko mu kanya gaheze ko abandi bashika ku 150 bagira bambuke binjira ku butaka bw'u Burundi muri komine ya Bugabira nyene. Ibindi kuri inkuru Jean Bosco Ndarurinze.
Igihe cy'isaha 10 ku mugoroba w'uwa gatatu hakiriwe abarundi 11 bo muri komine ya Bugabira. Bose bajabukijwe uruzi Akanyaru rugabura u Rwanda n'u Burundi, baturuka mu mitumba itandukanye ya komine Bugabira. Bamaze gushika bace barungikwa n'abajejwe intwaro mu miryango baturukamwo. Bigoranye twashoboye kuronka umuryango wirukanywe aho wari ucumbikiwe ku mutumba wa Kiri hafi y'inkengera z'uruzi Akanyaru. Serugo aratubwira uko barungitswe.
Je nagiye gupagasa narahengaga byonyene. Baje mu gitondo nka saa 11 abayobozi nyene baho barambyutsa ati byuka. Ndabyuka, maze kubyuka nyene arambwira ati ubu fata utwawe nibari utwenda utahe iwanyu Burundi. Nk'ibigori nari narahingiyeyo, ibijumba byose nyine byagumyeyo. Twe batubwiraga ngo nitujye gushaka ibyangombwa, kandi ibyo byangombwa badusaba ntago byaboneka.
Kubera batagira icefo cya ruguru basaba gufashwa.
Twifuza nyine yuko badufasha nk'uko twageze mu gihugu nyine tutarahakoreye nta kintu duhafite.
Abatware, abategetsi basaba iki?
Kumfasha nyine nkabona ko nabona inzu.
Baduha nk'ifashanyo nyine y'amabati tukwiyubakira.
Imfungurwa murazifise?
Oya, nazo ntazo dufise, nazo twazitora.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Kiri bavuga ko iyirukanwa ry'abo Barundi ari ingaruka mbi ziyongera ku zari zihasanzwe kubera imigenderanire yatosekaye hagati y'u Burundi n'u Rwanda.
Nk'ipantaro twarashobora kuyifatira nk'ibihumbi 4 iyi y'ijinisi, mugabo turiko turayifatira ibihumbi 25. Ukaze n'ukambara ugasanga uri kurashaza, ukaronka n'impuzu zimwe zo muri caguwa. Abadandaza ngaha barajabuka bakazirangura kuri hakurya, bakaza bakaduha izo muri caguwa kuri make. Twarashoreranira uto twimbuye nk'ubuko twari imvura yari yatwiciye umuntu ibyo twarimwe, twategerezwa kujya kubisoma mu Rwanda, nabi ibyo bakeneye bakabitorina. Mugabo ubu ntibigikunda.
Havuye mu iby'imihahire twarahana n'abageni, ariko nk'ubu ntibyokunda. Nk'umukobwa yaba yarashatse Rwanda, ubu bariko baramwirukana bakamutanya n'umugabo, kuko no mu bajejo harimo bavanishije n'umugabo, hanyuma basigarana abana. Umugore atitaha iwanyu.
Twashitse no ku cambo cya Mugombwa, ni ku mucamo w'umutumba Kiri. Haboneka ibarabara ry'amazi riva mu gihugu cy'u Rwanda riciye mu rufunzo rw'uruzi Akanyaru. Niho abanyarwanda bacana abarundi birukanywe hakoreshejwe amato. Uwo munyagihugu wo ku mutumba wa Kiri twahasanze ari mu bafasha kujabuka abashitse. Yabwiye Ijwi rya Amerika imbere y'umutaga ko hari n'abandi bitezwe.
Ejo twakiriye abagore 4 n'abagabo 2 hanyuma n'abana 5. Urumva bose hamwe ni 11 kuko twabakiriye ngaha kubera bari bamaze kubahinda abanyarwanda. Bariko baratubwira yuko hari abandi bagomba kujya kuza, nabo nyene twiteguye kubakira kuko ibaza mu gihugu cy'amavuko. Ubu ntibaratubwiye igitigiri nyezina kuko ubwabo nibo bashatubwira ati turungitsaba tukaje tubona kubakirira ngaha.
Umukuru w'umutumba Kiri Ncamubanzi Stefano avuga ko abakiriwe bose bashikiye mu miryango, amenyesha ko bazokwitura abagira neza kugira babafashe mu gihe bazoba bamaze kuronka ibitigiri vy'abirukanywe bose hamwe n'abitezwe kuri uwa kane barimwo.
Tumaze kubakira ko arabasubize mu miryango iwabo, Ashindi kibazo na kimwe cyahabaye mugaho bashikira mu bukene nta kintu bazabazanye kuko ibyo bafise hariyo ngo barabibatesha igituma babirukana babwira yuko bategeza gutaha iwabo mu Burundi bababwira ngo bajye mu makambi bakabwira ati twebwe mu Burundi n'amahoro katutaha iwacu aho baba amazu yabo bayasanga aho bayasize nta ngorane amazu barafise abategera amazu n'ababa baragiye kera abo tuba twiteze ntituzi ibiharuro mu gihe boshika nabo bakamara kutubwira ko baze tutegereza kubakira tukabasubiza mu miryango yabo nibo babandanya bashika nta ngorane kubagira neza icyo babafasha bamaze kwegerana nka bose tukabona ibitigirishwa baha ibitigiri kugira ngo barabe ibyo babarose
uko vyavugwa imbere y'umutaga kuri uwa kane niko vyahavuye bigenda amakuru dukesha n'abari batwakiriye ku cambu ca Mugombwa imbere y'umutaga avuga ko abandi barundi baharugwa mu 150 bakiriwe ku mugoroba w'uwa kane umukuru w'umutumba kiri aremeza ko ari benshi bakiriwe ariko nta bitigiri atanga avuga ko bataraheza kubitororokanya aba barundi birukanywe inyuma y'abandi baciye muri komine ya Ntega mu kwezi guheze baharugwa mu 1,300 nabo nyene birukanywe inyuma yaho hakaba haciye hirukanwa mu Kirundo abanyarwanda barenga 10 bagirizwa kuba mu Burundi batagira ivyangombwa mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu igice kitari gito cy'ishure ryisumbuye ry'imyuga ryo mu Kamenge ETS mu buraruko bwa Bujumbura carahiye amamatera 102 n'ibitanda bifatanye 64 ibintu byose harimo amakaye y'abanyeshuri 178 n'ibindi bikoresho byarononekaye eka n'impome n'ibisakazo by'inyubakwa byarahiye umuyobozi w'ishure rikuru rya ETS Kamenge asaba leta n'abagira neza kugarukira iryo shure kuko ta buryo bwo gukoresha ibyononekaye rifise Pierre Claver niyo nizigiye arongoye ETS Kamenge yemeza ko uwo muriro atari abagizi ba nabi bawuteye ibindi kuri inkuru Eloge Willy Kaneza
Ushitse imbere y'uburaro bw'abigeme ku ishure ryisumbuye rya ETS Kamenge bwaraye buhiye wakirwa n'amamatera yasigaye amakaye atabaguritse n'ibipapuro vyandagaye vyanikiye amazi yakoreshejwe mu kuzimya umuriro yarabijobetse umuyobozi w'ishure ryisumbuye ry'imyuga ya ETS Kamenge amenyesha ko umuriro wadutse nk'igihe cy'isahindwi n'iminota 15 z'ijoro uwo muyobozi yemeza ko inkomoko y'uwo mucanwa ari umuyagankuba watewe n'abanyeshure bashishura insinga mu gihe baba bariko baronderaho bacomeka amatelefone yabo Pierre Claver niyo nizigiye avuga ko ivyahononekaye ari vyinshi hakaba harimwo ibikoresho vy'abanyeshure hamwe n'inzu yononekaye
hari hama amatera 102 yahiye ibitanda 64 bimwe biri superpose na zone vyahiye ama atoture ya dortoir ruhande rumwe rwarahiye urundi nago guziye kubisengesenge by'iminyota ama hakabaho imiryango ibiri yahiye maze n'iyindi itatu yabaye defense harimo umwe uri double byongeye hariho n'amamostikere agusanga ari ku mafenetre kugira ngo imibu ntishobore kwinjira mu dortoir none yarahiye ndetse n'amamostikere abanyeshuri basanzwe bakoresha kugira ngo bashobore kwinjira imibu ijya bashira ku bitanda
gushika ubu uravye urugero rw'ivyononekaye ishuri rya ETS Kamenge ryonyene ntirifise ubushobozi bwo kuvyisanurira mu kurindira ko leta n'abagira neza basahiriza iryo shure ryabaye ririkora ku buraro bw'abandi banyeshure bari mu bikorwa byo kwimenyereza stage mu bice bitandukanye by'u Burundi
imbere yuko tubanza gutegura ibyo ku mwaka uzamo ku 9 nuko tubanza tukora abatuti imbere uyu mwaka urashobora kurangira kandi ukanangira mu mateka abanyeshuri bagashobora kuboheza neza bakaronka abajyama abanye dorotware yabo yarayihiye dusanze dufise amahirwe risanganya ridushikiye mu gihe hari abanyeshuri baheruka kuja muri stage bagereza nko ku 108 barenga gato rero kuri ubwo nko ubunya duca twikora ku matera no mu bitanda n'amadorotware duca tubungururizamo duca tubunguriza amadorotware yahora aragwamo n'abahungu rero tukizera yuko leta izo dufasha ubushikiranganje cyangwa abagira neza ishure mu bisanzwe nta bushobozi ifise kuko amahera dukoresha yose nayo duhabwa na leta mugabo jiwe nibaza yuko leta itazoduheba na kino gikorwa tuzogaragaza uburyo bwose ibikunda ari kudodora tudodore ETS irafise abagenzi irafise inshuti
umuriro wadutse ku ishure ryisumbuye ry'imyuga rya ETS Kamenge nubwo watwaje ari mu ijoro abanyeshuri baryamye imana yarakinze nta wakomeretse bose basohotse amarembe iryo shure niryo riza ubwa mbere mu bunini n'ubwinshi bw'ibikoresho mu mashure yose y'imyuga ari ku butaka bw'u Burundi ririmo abanyeshure bose hamwe abaguma mu ndaro baharara n'abiga batayi wabo bababa 3,000 Eroje muri Kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Uruhagarara.
Urahumiwe! Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese.
Banirumve ko.
Unje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira ineza.
Twaze biraturaba. Eh. Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuru umusereko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Ugwaruka igihumbi rugizwe n'imisore n'inkumi ruturutse mu bihugu vya Afrika ruzotangura gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ndwiza baje muri programme yitwa Yali yatangujwe na President Barack Obama. Uwo mugambi ugamije gufasha no kongereza ubushobozi ubwo gwaruka kugira ngo rufashe guteza imbere umugabane wa Afrika. Mgenzi wacu Ediguema Mukanya Gaheze yaganiriye n'umurundi Hussein Butoyi azoba ari muri uwo mugambi wa Yali n'umurundi kazi Colombe Ituze yawurimwo mu mwaka w'2014. Twubatega amatwi kuvyo baganiriye.
Nabyakiriye n'umunezero mwinshi kuko sinari ndabyitize cyane ku buryo hari abantu benshi cyane bari babisabyemo abantu barenga amajana n'amajana mu Burundi gusa uko razi muri uyu mwaka ko Mandela Washington Fellowship yagize inshuro zibiri z'abantu bahoze bajayo ubu bagera ku kiringo cy'abantu igihumbi bya mbere hari abantu amajana atanu. Rero mbonye ukuntu mu Burundi abantu babyitabiriye ari benshi mu gusaba cyane iki kizere cyane ko nzoba selectione kugira ngo patishe muri iyo programme. Rero naragiye cyane kabisa nabonye ko migambi yanjye myinshi igiye kuranguka neza bivanye ni migambi myinshi nari mfise n'ubumenyi nzoba ngiye kurondera hariya.
Colombe, iyo uvuye muri iyo gahunda ubumenyi uhakura ubusangiza ute byiruko cyangwa se abandi mu gihugu cyawe, ese waba warashoboye gusangiza ubwo bumenyi wakuye hano n'abandi bagenzi bawe?
Yego, murakoze. Icyo nababwira cyo mu byo nabashije gukora mu gihe nari ngarutse, njyewe kuko nari ndi mu gice cy'aba rwiyemezamirimo nk'uko yabibasobanuye, tugira ibice byinshi. Njye nari ndi mu gice cy'abigaga ibintu bijyanye no kwihangira imirimo business, basanzwe bakora business mu bihugu byabo. Igihe nari ngarutse, bimwe mu bintu byamfashije nabashije no kwifashisha mu kazi nsanzwe gukora akenshi yari amasomo n'igihe hariya. Ni amasomo atakwigisha business kuko n'ubusanzwe yizi, ariko nivuga ngo akwigisha kubibona ku ntambwe iruse iyo wabibonagaho mbere. Niba wavuga ati nakoraga ndeba isoko ryanjye muri Kigali gusa, ariko nivuga ngo bibasha kugufungura mu maso mu mutwe ku buryo ureba kure yaho uri, ukaba wavuga uti se ko nahuye n'abacuruzi bo muri Amerika nkabona uburyo babigenza, kuko njye ntabikora gutya, nkafata isoko ryo mu Bushinwa, nkafata isoko ryo muri Amerika, ibyo hanze, ibintu nk'ibyo byose. Ikindi nanone, mu bantu mwa mwarahuye haba hagiye harimo bamwe navuga ko bakugirira akamaro mu buryo bwo kwagura ibikorwa byawe, ubucuruzi bwawe. Icyo navuga niba ngo ukoreshe ayo mahirwe wagize y'abo bantu wahuye nabo kugira ngo bibashe kugeza ku mugambi wihaye cyangwa se indi ntera na gahunda wihaye iruse aho waruri. Hanyuma ku bijyanye nabo tuha ubwo bumenyi, kubasangiza ubumenyi n'ibyo twakuyeyo, hano mu Rwanda dufite Yali Rwanda, ni ihuriro ry'abantu bavuye muri Yali bivuga ngo dufite abo ababanjije batwegeho muri 2014, twagize n'abandi bakurikiyeho muri 2015, twe cyangwa turi abantu 12 aho dukora ibikorwa rusange bitandukanye. Tumaze gukora ibikorwa ku mashuri atandukanye mu Rwanda, mu ntara zitandukanye, aho tugira aho tubaganiriza ku bijyanye na Yali, ariko by'umwihariko umushinga wacu n'ujyanye no kwigisha ibintu bijyanye n'imyororokere ya ku buzima bw'imyororokere y'abakobwa cyangwa se ingaruka bahura nazo, aho tujyayo tukagira ibikorwa runaka dukora kenshi mu Rwanda bimenyerewe nk'umuganda, tugatanga na amapads z'uburyo nayavuga ni ibikoresho by'abakobwa bifashisha mu gihe cy'imihango tugashyiga n'ibindi bikorwa fatizo yaba kubafasha mu gihe cyo kubaha ibyifashishwa mu gusukura amazi se cyangwa se kubaha amasiterine niba ngo tubafasha kenshi bitewe n'icyo bakenewe mu bijyanye n'ibintu by'isuku kubagezaho amazi tumaze kubikora mu mashuri arengane hanyuma tugira n'ibiganiro aho tuganiriza urundi rubyiruko ruri muri yari ndavuga yari network babandi babashije kwapurayinga muri yari ariko ntibabashe gufatwa ariko bakaba bafite ubushake kuko niba bavuga ati twaye abantu 1,000,000 muri Afurika ntabwo Afurika ifite miliyoni zirenga 100 ntabwo ariko abantu bose bazabona amahirwe yo kujyayo niba ngo rwa rubyiruko n'ubundi nanone rwashoboka kuba rwaragiye ariko wenda batabashije kujyayo kubera ko umubare ari mutoya tukagira ibiganiro aho tubaganiriza ibyo twigiye muri yari kubagira inama se ku navuga ni kuba nk'abajyanama y'ababo tukabasha kubasangiza ibyo twigiye muri yari n'ibindi bikorwa nyine bigiye bitandukanye twaba twatumira nko mu gihe twagiye ibikorwa nk'ibyo nabo bakaza bakumva yari icyo ari cyo bakareba ibikorwa cyangwa se bakanadusura z'aho dusanzwe dukorera mu buryo bwo kwiga natwe kandi tubigiraho.
Kuri telefone Jules mwiriwe neza.
Ndagize mwiriwe Edi Gwema.
Mwiriwe neza.
Bibaye ijya kabiri numva iyo programme bayivuga ariko sinatahuye neza objectif principal yayo sinzi ko botubwira abo bantu bashoboye kugira ibibakwe byo gushikayo. Bongere batubwire n'ingene byagenze kugira ngo bagire ibyo bakwe byo kujyayo n'icyo babona kizashobora kugira ngo kibe nk'icyo cyunguye umwe wese mu gihugu kiwe avamwo uko abanyarwanda numvise ko bamwe bahakuye ubumenyi nk'abo babigeme bakuye ubumenyi bujyanye n'imibereho yabo ubu nawe yadusarukiye aho Bujumbura nibaze uko yotubwira.
Kuri telefoni kandi turi kumwe na Dominique.
Yego nagomba mbate wa butoye nka gahunda yoba dufitiye twe kugwaruka tuto badusigaye mu Burundi kuko hariho benshi bashobora kugenda hama bamaze kugenda bagaca bayigumira yo canke bazana aho bagacutanga ibyo bakuye yo baratifangije bonyene.
Icyo navuga kuri gahunda ni gahunda yashyizweho na perezida wa Amerika Barack Obama yari igamije kugira ngo yongerere ubushobozi urubyiruko rwa Nyafurika kugira ngo rubashe kwiteza imbere ariko nanone cyane cyane guteza imbere Afurika yayo muri urwo rubyiruko ntabwo bafata urubyiruko ruba rusanzwe rufite icyo rwigejejeho cyase rwagerageje gukora mu nzego eshatu zitandukanye hari abikorera igiti cyabo hari abakora mu nzego za leta se cyangwa se bakora no mu zindi nzego zikorana n'abaturage abanyagihugu muri rusange hanyuma niyo programme niba ngo turabisaba nk'uko mugenzi wanjye azabivuga ku rubuga rwa internet aho mwivuga mukavuga ibyo mwakoze mukavuga n'impamvu mwumva mwifuza kujya mu iyo programme cyangwa se ikizabamarira hanyuma haba hari hashinzwe abashinzwe gutoranya abo babona bafite ibisabwa kugira ngo bajye muri iyo programme kuko urumva haplayinga abantu barenga 50,000 muri Afurika kandi mu gihe cyacu bashakaga abantu 500 uyu mwaka ariko batwaye abantu 1,000 urumva ko aba ari imyanya mike ikurikije ababa babyifuza kubijyamo nyuma yaho mugira n'andi marushanwa nanone mwongera kujyamo aho bongera nanone bagashungura abo bari batoranyijemo kugeza ubwo bageze kuri wa mubare wa nyuma baba bakeneye navuga ko muri make ni ibyo ariko nanone barabizi neza ko urubyiruko rwose rwa Afurika rudashobora kubona ayo mahirwe yo kugenda niyo mpamvu bashyizeho icyo bita yari network iriho amasomo iriho uburyo ushobora guhura n'urundi rubyiruko muri Afurika nuvuga ngo babandi bose yaba bagiyeyo cyangwa se n'abataragize amahirwe yo kujyayo bashobora kujya kuri internet kuri website ya Yari Network bakabasha kwiyandikisha bakajyamo bakabona amasomo nubwo bari mu buryo navuga ngo bwa kure online amasomo angana na ya yandi babandi bagiyeyo babonye urumva ko no uburyo bwo kugira ngo bigire ku rubyiruko rwa rwose rwa Afrika sinanone ntirugaruka rubashe kwiteza imbere ruteze imbere ibyo byabukora bave ku ntera imwe bajye ku yindi.
Urakoze cyane Colombe. Hussein Butoyi, Dominique avuze ku kibazo kijyanye n'imigambi mufite muramutse mugarutse n'uburyo muzasangiza ubumenyi mukuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urundi rwaruka rw'abarundi.
Yego, arakoze cyane Dominique ikibazo yabajije. Uravye igituma umuntu aba atowe kugira ngo aje gukurikirana iyo programme hariya iba bivanye n'imigambi yashikirije azorangura igihe azogaruka. Rero imigambi myinshi jewe nzokoramwo ni imigambi ijyanye no gwaruka nyene mu Burundi, kuko ko ndi umumenyeshamakuru nk'abandi n'umwigisha kenshi mba ndi kumwe n'ugwaruka iruhande yanjye, narashoboye kumenya ingorane nyinshi zituma ugaruka rwinshi rutamenya iye ruja niye ruva, ugasanga ugaruka rwinshi ruri mu nzoga mu byariramutwe, ugasanga biroroheye n'abanyatoki kugira ngo babasamaze bakoresha ibyo bashaka. Rero imigambi nico nzoba ngiye gukorayo, nzoba ngiye kwiga ukuntu ishobora kugarukana ugaruka kuri tuma ruhindura ingendo ni kugwigisha inzira gufata kugira ngo guteze imbere n'imiryango yabo n'aho baherereye. Rero ngarutse nicyo kintu nzoshika nkora, kuko ndazi nka Dominique ndazi ntari ubujumbura ashobora kuba ari hagati mu gihugu. Abantu benshi bagiye mu mayari aheruka nk'uko yabivuze wari mu Rwanda, kenshi ngaha mu Burundi abantu bagiye ma programme nk'ayo barashobora gusanga bakora ibindi, kenshi ari dusanga imigambi bashyikirije bakaba barayikora bagasanga bakorera ahantu hamwe. Ariko jewe icyo nemereye ugaruka nuko nzoshika nigishe ibyo nsoba nizi hariya ngerageze nabigishe nabwo jewe ngiye nk'ubaserukiye isigaye ko ngarutse ntegeza kubashyikiriza ibyo nagiye kubaronderera, kubigisha ukuntu bashobora gukora imigambi yabo, ukuntu bashobora guhindura inzira barimwo, ukuntu bashobora kwiorienta mu bintu by'ibyigwa bishobora kubateza imbere muri kazoza.
Kuri telefoni kandi turi kumwe na Didier. Didier, mwiriwe neza?
Mwiriwe. Ikibazo nashaka kubaza, iyi programa yari yari ibintu byumvikana ariko n'ibi bihugu turi en voie de développement ni giki bavuga ati iki nico dushize imbere kugira uyu mugambi utere imbere, kuko barerekana ko bagumana n'ugwaruka natwe tugaba turabara majorite mu Burundi ikano ngaha hafi muri Afrika, ugwaruka naho bagira imigambi myinshi irahomba cyangwa ugasanga niyo bayikoze benshi bakunda ibintu ngira ngo bica bihera nta bintu birebire abana be abanyeshuri bese aba ugwaruka rwinshi rukunda gutera imbere, kuko usanga ari imigambi y'amafaranga agarukiye hafi kenshi ugasanga ni niyo birondereye, kuko paramire bazungu bobo amafaranga baragira konti z'abana ariko twe ugasanga nifatwa twitanguriye konti, none burya ntihari abava mu bwo n'ibyo byigwa bagashika bakabura ukuntu batangura uwo mugambi kubera kubura aho bawutangura no kuri uburyo bwo kuwutangura, kuko turumva kubonana na Obama no kuvugana na Obama ego ni byiza ni iby'igiciro ariko ntitwumva le benefice kwa bandi bantu bose.
Icyo navuga kuri icyo kibazo byo amikoro yaba urubyiruko se cyangwa n'abandi benshi usanga abantu benshi bagize ibikorwa bagiye gutangira, ikibazo cya mbere bibaza ati ese amikoro azava he? Gusa icyo navuga muri iki kibazo twiza cyangwa se n'ibyo nagiye mbona ni uko nubwo amikoro ari ngombwa cyane ariko ikintu cya mbere burya ni ukugira igitekerezo kizima, kuko igitekerezo ni gifite kizima kandi ukagira n'aho ushobora gutangirira byibuze, bivuga ngo iteka hahora hari ahantu ushobora gutangirira ikintu gito ushobora gukora byibuze, na wa wundi ubwira uti noneho nta mikoro mfite ariko ubwo ati mfite na ya mikoro dore ibyo nakora uko byaba bimeze.
Bwana Butoyi Hussein, izi mpungenge za Didier zaba zisangiwe n'urwaruka rwinshi mu Burundi?
Yego, izo mpungenge ni nyinshi cyane mu rwaruka mu Burundi, kuko n'ibyo benshi baragerageza bakaba tukubwira ko ata ama projet cyangwa imigambi baba bafise rwaruka rwinshi bafise imigambi ariko ingorane yavuze nizo ngorane imiyabaga cyangwa ugaruka rwinshi bamaruhura nazo, nuko atangira umugambi ugasanga aheze nk'amezi abiri akabona nk'akaraja mu nzu yari ashaka agacahira umugambi kenshi bivana abayara bose niyo bije cyangwa amikoro kenshi usanga yaba yarize nabi umugambi wiwe cyangwa ugasanga umugambi wiwe ntiyawutanguye neza cyangwa ntiyabonye aho ariko araja heza.
Aho ni naho duhagarika ibiganiro n'amakuru yo kuri ino saha. Ariko tubararitse mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru kuri radio ijwi rya America site yacu ya internet mushobora kuironka ko ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye Fatuma Kalala Limasi nabandi bose badufashije mu bwinga bw'ivyuma mwakoze kudutega matwi.